Ini Radio Iswi ya Amerika. Mwandanya gukurikirana ibiganiro kuri Radio Iswi ya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fideni Yongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha.
Umuntu rero yihweje ibiriko biramu gihugu birerekana neza ko iyo ndwara ya demokarasi ifite ingorane. Urashaka guta abantu ba Kenya bari ku butegetsi kamerewe neza abarundi babayeho nabi.
Uwo ni Leon Sengenda Kumana icyegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu.
Tubwire umugambwe w'adasigane icyo tubona nuko demokarasi iri kwishinga imizi buke buke ikomera inaga sinkekeranya ko mu myaka y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bibiri na gatanu mirongo itatu demokarasi azoba yashinze imitsi by'ukuri mu Burundi.
Uwo ni Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'umugambwe IPRONA. Bose bavuga ku rugero intwaro ya demokarasi igeze ko mu Burundi. Turavugana ku ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rivuga ko rifise amakenga kuri kamara mpaka yemejwe mu Burundi ko ishobora gukurikirwa n'ubugizi bwa nabi haba mu gihugu no mu karere. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko rifise amakenga ko kamarampaka Murantunga kuri uyu wa mbere ukwezi kwa gatandatu imyaka 25 irangiye intwaro ya demokarasi itsinze mu gihugu cy'u Burundi. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu babona ko demokarasi igeramiwe kandi itarashikwa ko mu gihe mu mugambwe IPRO nabo babona ko iyo ntwaro iri kirashinga imizi mu gihugu. Bamwe mu banyagihugu bobo bemeza ko abanyamigambwe bishyiriye inyungu zabo imbere aho gushira imbere inyungu z'abarundi bose. Ibindi kuri inkuru twumvise umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Leon Zigenda Kumana icegera turonguye umugambwe Sahwanya Frodebu ari nawo watsinze amatora yazanye intwaro ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'1993. Yemeza ko inyuma y'imyaka 25 naho ibimenyetso by'iyo ntwaro bikari demokarasi ibangamiwe cyane mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ndongozi ya Frodebu yemeza ko intwaro zakurikiranye muri iyo myaka zaje z'imbere inyungu z'abari ku butegetsi ubuzima bw'umunyagihugu nabwo bugenda burasubira inyuma.
Umuntu rero yihweje ibiriko biramu gihugu birerekana neza ko iyo ntwaro ya demokarasi ifite ingorane. Urashaka guta abantu ba Kenya bari ku butegetsi kamerewe neza abarundi babayeho nabi kandi mu ntwaro ya demokarasi bategerezwa kubaho neza, kuko icya mbere mu ntwaro ya demokarasi ni ukubaho mu mahoro n'umutekano. Ibiba murabizi ni kubaho ushobora kwishyira ukizana ugashyikiza igihugu amaradiyo byashyikiye murabizi ni kubaho neza nta bukene urimwo. Noneho bukene turimwo ariko bugenda buba ubworo, inzara yose, ubushomeri ni bwose, ubumenyi mu mashuri buriko burababu, abanyagihugu babaye muri ibyo, urupfu, gupfungwa, kwangara muri mwe n'ibyo bihe. Rero kugira ngo intwaro ya demokarasi simba challenge ibishoboka, kuko itubakiye ku munyagihugu, itubakiye ku buzima bw'umunyagihugu, ntiba ari intwaro ya
mu mugambwe IPRO nabobo siko babibona. Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe nahavuga ko hari utwagiye turagorana yemeza ko intwaro ya demokarasi iri kwirashinga imizi mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abanyagihugu bishiriraho ababarongoye habaye amatora.
Turashima ko by'ukuri iyi demokarasi ikirashinga imizi hagiye harabaho ingora mu 2010 harabo abanyepolitiki bashaka kuva mu matora bagashaka yuko dusubira mu biganiro kugira ngo iby'amatora ntibabyemere, cyangwa ugasanga uri ku butegetsi yatsinze nawe ashaka kuwo uwavuze aca mwiruka ko biratera uruhagarara. No mu 2015 nuko nyine, ariko turabona yuko abarundi bariko baratahura ko amatora ariyo nzira ishobora kuduha umukuru w'igihugu canke ba mustanteri abashinga amateka twitoreye, kuko nta yindi ngendo zidushobora gusubira inyuma y'amatora. Tubwire rero umugambo w'adasigane icyo tubona nuko demokarasi iri kwishinga imizi buke buke ikomera inaga sinkekeranya ko mu myaka y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bibiri na gatanu mirongo itatu demokarasi azoba yashinze imitsi by'ukuri mu Burundi.
Abanyagihugu bavuganye ni Radio Ijwi rya Amerika bo bemeza ko muri iyo myaka abanyamigambo batatu bafashije kugira umunyagihugu yumve ko ari mu ntwaro ya demokarasi. Abo banyagihugu bemeza ko abanyepolitike bishyiriye inyungu zabo imbere, basaba ko abanyamigambwe bokwicarana bakavugana ingene inyungu y'umunyagihugu yoshirwa imbere muri byose.
Twe twumvise ko haje imigambwe myinshi demokarasi ije mu gihugu cyaratunezeje. Mugabo rero ko mbona abanyepolitike bo nyine ari bamema zuzuye nshaka kwikwegera ko bumvikane majina ama n'ingingo twebwe biradutangaza cyatumaye mu maturuma y'igihugu chuma ya demokrasi na utumwa
amanya gihugu nta karusho baronse ku imigambo hati yafashije abarundi kuko ifasha abarundi niba ko bandi nyabatura turabandanya bahunga birukanga abanya politike boje hamwe bakavugana neza bakaya kubandanya bakikimira ku banyagihugu kandi abagihugu cyo barundi bose nenga ntibarondere abanyagihugu barondere inga zabo bonye
byo bavyiza abanya politike bicaye hamwe bakavugana abatwaye iyo cyaje kabakizima kigakomera nabyo n'abanyamahanga badutwaye
ngo mu Burundi muri iyi minsi nenga si mu Burundi nenga ni munyamahanga hari urengana umupolisi akagufata zakaranga umuntu kamuhaye muri bimodoka kujya guye muri dosere rutanga bibiri ayo mafaranga ukiyo tangiye ukaraba nawe wize nta wutse nta urenganye hanyuma rero tukasaba yuko umuntu yakwidegenze akavuga ati jenda mu Burundi mu gihugu cyanjye ushobora kwidegenze nta muntu ariko aranyeka kwinyura
abanyapolitike twavuganye haba muri Frodebu cyangwa muri Iprona naho badahuriza gukungira intwaro ya demokarasi yifashe mu gihugu hari ico basaba gihaze kugira iyo ntwaro itsimbatare bakagisaba indongozi z'igihugu cy'u Burundi
abadutegeka cyane cyane mu nzego ziducira imanza bateza kumva ko bakorera abanyagihugu batikorera cyangwa badakorera uwabagenye uwabashyizeho ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo bategerezwa kumva neza ko turi mu ngorane ntangere muri ico gihe rero baca bemera kujya mu nzira y'iganiro bo ntagira usubira kwiyumvira inzira gukoresha ingufu ntagira basubira kwiyumvira inzira yo gukoresha ikinyoma ntagira basubira kuganira n'abatariyo hanyuma bashike ku masezerano arama kubaka igihugu yisubira kugira iteka mu makungu
icambere nuko hubahirizwa amategeko ubutungane n'agateka kazi na muntu mu gihugu kuko ibyo nibyo nkingi zikomeye za demokarasi kandi abantu bakabaha uburenganzira bwo gushikiriza ibyimviro bitandukanye no kuvuga ngo imigambwe itandukanye mu gihugu igashobora gukora
umugambwe sabanya Frodebu mu kiganiro wa yabamenyesha makuru kuri uyu wa gatano wasabye ko hoshingwa ishure ryigisha intwaro ya demokarasi kugira ritegure abakiri bato bashobora gufasha mu itsimbataza ryo ntwaro kugira bubake uburundi bw'iteka bufise ijambo mu makungu ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
urakoze remo kuri iyo nkuru ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko rifise amakenga ku kamarampaka yemejwe mu Burundi ishobora gukurikirwa n'ubugizi bwa nabi haba mu gihugu no mu karere yamara umunyamabanga mukuru mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye na bamwe mu bagize umugwi uguhinyanyura ibwirizwa nshingiro bimenza ko ayo makenga atagira ifatiro ibindi kuri iyo nkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza
Aganira ni rujya America Lewis Moj umushakashatsi mukuru muri Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika yaribwiye twari imenyetso byerekana ko kamarampaka yemejwe mu Burundi ishobora gukurikirwa namabi mbere na karere kakandukirwa
Absolutely I mean look we're in a context where especially in Burundi where it's pretty clear that the mains
Nagukekeranya na cyane cyane mu Burundi inzira z'ukwigumiza ku butegetsi zicishwa mu bugizi bwa nabi nitwo kwibagira ko Burundi bwigeze kumara imyaka myinshi mu mahoro igihe naba mu Burundi nariboneye ubwanje nk'icyabona ingene ibintu byariko bitumbera inzira nziza ariko ingingo ya president Nkurunziza yo kwizigitirira ku kiringo cha gatatu c'impari n'ingene leta yifashe mu kuzina imyiyerekano ikoresheje ubwicanyi no kunyuruza abantu nubwo nayo mu nyuma yabaye mu bugizi bwa nabi ibyose rero byerekana icyerekezo kibi ubishyize hamwe n'ubugizi bwa nabi buri muri Congo ku rugero twabibonye ko mu myaka myinshi biteye ubwoba aho duhagaze nka Human Rights Watch nuko ingingo ya CNDD-FDD ishira mu irinda amasezerano ya Arusha ibiteye akoba kuko leta n'umugambi uri ku butegetsi ntacho binona mu gusuzugura amasezerano hambaye nkayo
very very worrying in of itself that the government and the ruling party are so easily disregarding such an important peace agreement
ariko njangwa Gilbert Beko atwarishira hamwe na Europe Burundi akaba no mu bari bagize umugwi wo guhinyanyura ibwizwa nshingiro asanga ayo makenga atafatiye
Na kintu na kimwe gishobora kuba na twarabihinyanyuye neza ku buryo ibyo bamwe n'abandi basaba cyose nibyo twashizemo twongera turanabunganira ubundi byo kuvuga ngo kubwizwa nshingiro gishobora gutuma ngo habaho ibindi byo bibi byotegwa n'abandi ugomba kubaha akarorero nk'ibintu byashobora gutera ubwoba nuko abahutu abatutsi n'abatwa nibwizwa nshingiro ishasha baba bakibonamo ibice bari biyemeranije sezerano ya Arusha 60% by'abahutu 40% by'abatutsi 30% by'abakenyezi nuko abatwa bokongerwa ibyo byose nta kintu na kimwe twakoze ko
maje nabagaruka ku byo leta yagiriza amashyirahamwe mpuzamakungu n'iryo akorera ririmo ko iyo bagize amabi yakorwa n'abagwanya leta
we have published on killing of state officials particularly in 2015 when the head of the national intelligence services
twaranditse ku bwicanyi bw'abategetsi ba leta by'umwihariko Mexico mbibili na chumi na gata nua wa wadatu wali pereza yichwa tulabandanya no mwila prole ya chiheru kasugu matubu gili miguigwanya leta kuitandukanya no guhanu bugichanyi hariko kandi ayana mayeri ya leta mulivyose leta ya Burundi ni wazu gisirikare ngi polisi sende defde denayo ijeru mbonera kule kandi kubugachu amari niho nyangwa jagate ya kazi na munu vikorwa niyo migwi ushobora kubuguti Human Rights Watch niyandika bihagije kumiguigwana leta ya Burundi ni wazu vikorwa na vikorela na umugambwe uri ku butegetsi ukabazwa iby'abanywanyi bawo bategerezwa kubibazwa no kubabeza kurusha batavuga rumwe n'ubutegetsi babwirizwa kwereka abagwanya leta ko badahohotera kiremwa muntu ariko gushika uyu munsi bakora igihushanje tubajije umuvugizi w'umugambwe Sende David de kubishikizwa na Human Rights Watch yaturunga ikinyishu mu butumwa Evariste Ndayishimiye munyawanga mukuru wo mugambwe yashikirije igihe cyo kwiyamamariza gutora yego muri kamarampaka iheruka
imbere y'ibihumbi na bibiri na gatanu inzego z'umutekano ntizari bwubakwe neza wa mugujeje gutatura amatasi y'amatongo ntiwari bwajeho imbere y'ibihumbi bibiri na gatanu ntibari bwashireho wa mugu kumenya ukuri n'ukurekuriranira imigwi yose amasezerano ya Arusha yari yavuze umugambwe CDFDD niwo waje kuyishyiraho uno munsi rero ntagira abasubira kuvuga ngo umugambwe CDFDD ntiwemera amasezerano ya Arusha akeza leo kari masezerano ya Arusha tuzokabungabunga kare turagafise
njangwa nabagaruka kuri kamara mpaka yemejwe kuwa 17 uku kwezi
twindi tubona umurundi yoba yiyumvira gutera ingorane kubera ibwirizo nshinge bishaka bakiri kubarumva itarajya no mu ngiro ahuko borindira rikajya mu ngiro hanyuma bakaraba yuko inzego zibijejwe na leta idashobora gushyira mu ngiro
kuri uyu wa kane sentayo bahize ubwirizwa nshingiro ainaijeje kwemeza amatora yose mu gihugu yaratanze ibitigiri ntabanduka bya kamarampaka ya 17 ukwezi kwa gatanu ivuga ko abemeje ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu gutora yego barenga ibice 73% naye abari hakanye bakaba ari ibice 19 birenga gato ku ijana ibitigiri nazo zari zashyikirijwe n'umugurire wo gutunganya amatora sene urunana mizero y'abarundi rufite abanywanyi benshi mu batavuganwe n'ubutegetsi rwari rwitwaye muri iyo sentare rwisaba kwanka ibyavuye mu matora ya kamarampaka ariko rwarahebujwe ku ivyo rwashyikirije bitagira ishingiro Eroje ulika aneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, turashimye Eroje kuri iyo nkuru, muri uyu mwanya naho ni wa mwanya w'ikiganiro La Benevolencia.
Monica, ore kirukuri.
Uheruka muri murikirukuri. Urumva rero muri show.
Nashaka
nyene ndabagore mumfashe gutegura urubanza rwo guca kumazi.
Reka tukungura n'ukuri.
Aho rero nase wabo gasore sinzi nuko yoba yaramenye ibyabaye. Aha narageragege ndatelefona ku nimero yari yarampaye. Biranka. Reka yemwe tukugira urubanza. Mucuza atigeze namenya ko muramwe yashengeye.
Reka basi tuzocisha itangazo ku iradiyo.
None gasore wewe tuzogira urubanza mu gahinga gayemwe
mbe n'ubaracari kwa John
n'ubu ni yari yaransi kugaruka muhira
ureka
ureka irukuri byagenze gutega muhungu ko naheruka kuri kwa John
none gatata wanje ko nakifisi yonja njogwa mu nzira ntogwe n'ibiguruka
harya rero abantu baragoye muhungu n'uzobona birisha nguje narwo ngo musangiye umubaba mbe ntiwosanga n'abishe nyoko wawe bari muri barya nyine baza birisha
sa kwaga usanga hari cyo ubuzi kubishe mama
ekweba
mbira genzo kwereka icyo nikorera
reka ntuce ugomba kwihuta
none hoho urabazi basi uraza bishe mama gagwaga
Zahavuye bigenda gute
mama we
Nibi
amazi ni hano mengo nurubura Urumva nyina kanyiga wa muhungu
Umugani wawe nakubwira Uyu munsi ni mengayo we yarengeje Kanyake Mereza ho gasabu ni nikishe ko gasu
Yari bigira kaya nkuko
Iyo menye nari gupfuma ndayashusha bogabo muhungu Nanje numva atari ne
Bari kuyashusha nyene Ni bagirira inzoya Nibyo ugomba kugira kwete
Yewe Mugo ba nyina mbora numva bavuga ngo yakanye niyo mezo ngo avuni ngwa
Kira ningo nganyabuna. Ya kajeje yambiye ngo nzinduke. Shikaba shiki batarashika.
Nzinduke.
Nateze none.
Tegeze duke. Nimo gusha ku mazi. Umujyo kunywa matari ibyo bagira.
Numba tesha. Barabigira cyane bahiki. Ugira ni byanga ukanyama.
Nacho reka tunyarutse. Kwambara ndaguherekeze. Nta wosanga mugaba hari kindi bagomba kukubwira. Hehe abarundi baragoye.
Eh kashare kare. Ibyo byo se ndacho kwatacho baza kumbwira kiza kunyezere. Mugabo ndafaka kugenda none nugira gute.
Mbenda kubaye. None ku rubanza wateguye kwambara impuzi zahe gagaso. Erika wangu ramenye rubanza ari gwawe.
Eh kasha. None rubanza ari gwanje ushaka ndabigire gute.
None si gwawe.
Inambara zye none warajya mu gozi niwe hari zindi.
Tahi.
Niko zingira zyage.
Oya. Ijya shati ni pata ryo kwambara mu guca kumazi kuri mama wawe. Oya, oya.
Ibyo kubegwa cyane gusha dashaye wanje byararangi.
Ah, nakwangi. Yeah. Ibyo nyabye ndakwemereye. Utegerezwa kubegwa. Iriga harya haramaza kwirabira. Kugira babe baritwe ngiheri ryinyo.
Birabasha bararaba ni baruha bare. Na mama naramuhambye sinumva ikindi coza kimbabaza gusuma.
Oh, yashaka so reka kuvugira. Reka kuvuga ibyo ga. Umbirije
we baraba cyane.
Reka ndagwe ya costume yanje. Mara nambara ku manza ndazi kandi kwikukwira.
Mwini, uji mi hama na ucha wambari tiga kwa hana.
Nato.
Neka shagu waga kui gori. Wanafasi jivila kui ya jeni.
Ilganga sori. Hako ura anwezi. Uyumu nda gufata mumu buka ni. Urubanza ni hizwa kuru gufasha. Ukuli shuka kosi. Kuba kulili mwe kugeza kui jana. Kugeza kuli amina.
Mwini huu, iya wana gufisi mba nifili tiga kwa hana. Ibi hui kurangu ya nuku njevi na hande ingila nuku uji.
Oh, isi ni visaha.
Sifisuruku nuku shimi ya nuku.
Oh, isi ni visaha. Najenda azikuwa uingiri angi zingorani.
Shaka.
Kandi uumba mahoro.
Inakubesha kagwaga.
Sabge.
Nukurije uu nungumengo wetu la vulkanu. Abandi na hari nchuti. Ibingo ebyo se nungumengo nubigira uwe kwezi.
Nune kashaka sore ndakubazi. Nunguzi kwa vuga mkirundi. Nguwa fani kibara tukona mamarirani yiki. Uomugani na uro umba.
Shaka. Ife nukui na wanda zumba mugamu.
Na habia mugamu.
Nini kundabibu wana nukuzi. Oho. Nani zoku nshimira gwaga. Chana kumbana na ushogura kwezi.
Ingoro wambale tunyaruki. Ahumanyu likura tujani. Lava kuusa hurabe.
Nani kumbaye kostime yao. Wehucha wambaliki. Bantu miliki kwanzi yuza kwambara nao.
Nasi wazo jenda ambali zisanzu. Na karimuru wanza zo wadiko ndafasha wadi vikorgwa.
Ego shagwa hazo zikunda kakosi. Ndabi kuru wanza kwa mama goge nda nezi. Ega na hundi nize ye shagwa gatari wewe.
Ndeye mucuzi wamenye kubaka ryari ko mperuka wewe uzi gutura gusa urabona iyo hema yawe gantuze ingene wayimanitse neza gantu oho irabereye kwee
ntuzi kuvunitse acamenya gucumbagira mubehe nyibi nibi tazura vyiga
asha eh muvuze ukuri kwee yego ururimi utiga zuvuga abasha uragwibuka rumenya pe
aha babyita kwideburura Mugaba hari hano ni hato sinzi ko ndahakwigwa.
Usha, shima imana nyabona naho ko waharose.
Mugani wawe. Nahangira imana ko ndaharose. Iyo taba wewe, babasore ntibari barahiye ko ndahubaka.
Nzuzi ko wasangiye ubusa bitani bisanga. None ka mucuzi ndakubaza. Ibi bigegene vy'ibiti. Ko mbona wabisanza kijengaha niko bindi.
Nani hari ngora ni biteye? Nibyuma. Nazi ntazobura ubikenera. Yarose twashira ku mashyiga.
Ego nukuri kw'Imana. He, ubireke ngaha gushika byume. Ehe ndabiri ngene hamize. Uwo mwanda ubona hari wowe worekera ngaha gamuco.
Nyamba ugomba kuburantwe. Uri kurondera amasuku mu ikambi y'impunzi.
Eh? Umbehemi. Neza cyane. Erega naho turi mu buhungiro, tuguma turabantu. Ugira duca tubintu.
Emwe, je mperuka ku muntu agira isuku mu rugi. Nayo murano mashitingi. Ntavya amasuku bikenewe.
Birakenewe nyene kandi ushima. Mba ngaho bikuyeho. Erega urugo rwacu nuru nyene mucu.
Reka kwitwenga akazuba. Utabura gutwenga.
Nitwenga.
Aho umuntu atagira naho asaganiriza, uhita mu rugo.
Emwe gayi. Mbe none kuhagaya. Umbone yozo havuja he. Tubyegeranya byose nyabuna. Emwe, ntihagire na kimwe gisigara ngaha. No muri wese, ari muri wese ura hakiri isuku mbanze ndeke ngaha
ego ndavyemeye data wanje ibyo by'isuku ndabibonye ngaha iyo nahora nta byariyo
umviriza rero umuco aha nini isuku siryo ryari binzanye
aho
jewe naraye ndiyumvira nchambona ko natwebwe twokwifatanya nabandi kwebwe
ehe data wanje ndabyegeranye twifatanya nabandi mu biki
Nagashaho. Umu ukuntu twabanye kujya twakubahuka tukabaho nkuko mengo ntacyabaye
ibyo mugira byose cyo ntagira icyo musa ingorane mfise zirankwiye honyine rabe ingene mpuyenyereye
mucho oya oya nuko ingorane zirahari mugabo hari icyo gutinyasha naho tutari rusange imigenzo yaho ntitushobora kuyibagira
imigenzo igira abahiriwe ndakwisa
oya
hari yako twasangira kagwa aha duhava tugakura hi
mbega mucuzi wabaye gutyo ryari usigaye uri gitipe nagira ni wawe nyabona wari kubyiyumvira ubwa mbere
niyumvira iki ushonje ari yumvira ego mbisa negeranye ibyo bishishe nkore mama wanje ryasuko ari kurambwira
mucho aho rero uranetije ngo ni kumugandarire ninge na gashaho yari inshuti akongera akaba umugenzi
ye ibyo byo kugandara nabyo ni biki habaye iki
none aho wicaye ngaho utazi ibyabaye rusange aho navugiye ga mucuti ntuzi icyo ndiko ndavuga
reka mwishwanje n'agatelefone nahorana karatakaye
mama
none habaye
yewe kayewe ereka jeho nagira ngo urabizi
oya
sibera aho wamubonye kera
sa
yego
ziranyatswe ndakagoka zibera yarapfuye
aha natwebwe sha twarumiwe emu ntacu umuntu akironka vuga
zibera yarapfuye kweri kazu byagenze gute
yo
yishwe niki zibera ningene yarakomeye
Ni kuzi zaki zacho. Ni kachati stari kwa kujua ba muteka kando buna mazia dute. Kulinda rika kato kani kila naku. Chini ni nusu shamba na kufi haga. Mwana huo na turara hii. Hapo huo si hatu kwa kucha. Huo na tuja.
Kula na kumbwa wa mahoro wa mungu. Nani wa shabula hoho? Huhi duliki.
Oh, Jessica, kuwe kitu kwenye kwa huna bifuku.
Nani da?
Je, wana kuvisha bingi zaidi?
Oh, ya?
Nani da kubasi? Nini vyose? Ushabutwe niki? Cha mushabuli yini? Uri nzaruri ngwara, ubu na ifekinya.
Ibyo byose ni wabite?
None ni.
Aho naso ni kamuhe.
Iso ni ti.
Wewe mbizi yose yaba ingorane. Ucuri abantu utsendera.
Utsendera ko. None wako kugomba kwigira umumarayika. Wewe aho navyo bona.
Je nakuze boni mburi ko. Zinikize mbona umuntu ashobora kukwishimvura.
Eka wewe ni tabi byawe. Uko ni kuwama ushaka kuvugira abantu bose. Kuba yabuko hose suko warumeze
ahubwo urakwiye kwikiruka
niki bavuze
urafise umugira mubi
umugira nyaba
mubi
umugira nyaba kandi
ndutse bizo kutengora
wawe ufine cyari
ubu maranye iminsi kandi umuti wo kuvu wabona kama wabishaka
kandi wewe ibintu byose wamwe usata minenekwe mbe wewe waraye kuti
oya ahubwo wowe urahira iyo ngeso iyo kwa mubona ko ingorane ufise zitegwa n'abahandi ibyo bintu nibi bicane
Imari, senda kusize ndiki, bonne uja kufaka.
Ni kuwibuta ofisi gahunda nyabaki. Wana nandi wose batakinga.
Oya, none ushaka tugumenga twakora iki?
Oya ariko
kwanza ni kwahe.
Twe twaganiriza gasore. Muntu ubona twoce dutahunye.
Ariko ga mwampi. Gasore muraba, ubona sa n'ushaka kuganira. Atari gwaga, ubona hari wundi muntu ashaka kuvugisha.
Je bintu kade daje kuvuga numva binteye kuyumvira cyane.
Ari we uratangwe bya bintu byawe.
Sha.
Usa kubera yavuze ko hari ibintu zibere yagiye yagizibanga.
Oya sharise, nawe nibishire mu kibanza cyanje. Uribaza kuvuka ugakura ukangana ukungana ukazumva icyo waruzi kuri atari icuri.
Ah, ibyo bintu shabireke. Aho ni wanako bigira bigutesha umutwe gusa.
Wapi? Sha. Ari, sishobora kubireka. Ahubwo ngira ndabirondere nibyo.
Sha. Aho rime ya gente turi kumwe kwe. Ijo niwe gutesha umwanya atanisho bikungura.
Oya.
Ibyo.
Je numva nkeneye kumenya ukuri. Ibaze nawe kubaho. Muri mukaza wumva ngo wibaza kuri si wuri. Nubitwa ngo ni nyoko agacapa tayi kubwira.
None gashamwa.
Eh?
Ko ari kubikubwira yaciye acikana tabivuze. Ushaka ofyiho.
Wapi? Uzobirondera mpaka ndabitore. Menye ukuri ko ndumuseruko cyane umurenge. Menye na papa wanje.
Sha, uri namakuru aje sindakubesha. Ugamba n'mengo nta. Kizokorohera kweri.
None gasharise. Uye kumenyereye kugira marusheshe mu byakahise. Aho nacyo ufasha.
Eka, ubabarira mwana. Ubabarira n'ukuri. Ije bintu byawe jewe. Ntubishire mu ntubishire. Tamanye dafiti.
Oya sha mfasha menye neza ko zibera ari mama wanje. Kandi n'ukuri aho bizoca binyorera no kumenya pa.
None nimba bose barapfuye.
umenya hoho umuvyo kufishije
nacho naho bo barapfuye nzomenya uwundi we nabo namuka ko izo no kuri birakwiye kandi noneho papa shobora kuba kiriho
pemwa mi waraza cya kweri uri baza ko papa wowe yakiriho ukawuta muzi
none jira wewe aho twabaniye ubona narinzi ko ari mama wanje
aho rero warafye meko ose ko ari byo
ahubwo nawe nawe ntera kagere ari warukwiye kwibaza igituba dutumiye ko turi babiri wosanga hari icyo yashaka kukubwira nawe
ipunda kwisabye aho gitangura kubishyiramo jewe urahumba sinemera ipu
umva ushatse uravyiyumvira nimba yaragutumiye ko nuko yarafite icyo akubwira kandi warabonye ko yapfuye adahejeje kutubwira icyo yaduhamagariye
Mwamuko bigenda kose mukura tegeza kumenya ubwo bizomworohera nkuko arise mubwiye mukurindira yo kumenya uko bizogenda reka twandi twasomere intererano mwatanze kubitegeruka ariko imbere yaho reka tubibutse akazo kari kabajijwe mugenzi wa muhehe niyihanganiye inyigisho za papa cumba zo kuremeka ibibabandi ngo bacanishemo none ubwo nyakoze amakosa mukubahuka kuvuguruza murongozi w'ibisabisha Reka uyu munsi duhere kuri Anire Hema w'Inyabiraba yagize ati umugenzi wa muhehe yagize neza cyane kuko hari benshi binyegeza mu byumba by'amasengesho bariko barateragira imbuto mbi bongera bacanishamwo abandi wundi yagize icyo ashikiriza n'isenge yumva Alexandre w'Ibubanza ku mutumba cy'imbizi yagize ati umugenzi wa muhehe nta kosa yakoze kuko abantu bagiye baremera ibyo ari byo byose none uko ubivuzwe nabo bubaha ntacyo busanga bariko barakiza kuko hari abavuga ibinyoma Tuandanize mu Ruyigi igisuru neza na neza Nyabitari aho nta bashinzwe ko Jean de Dieu agira ati mugenzi wa muhehe yakoze amakosa ngo kuko inabi ibonetse nta utoyigwanya kukiretse basinda bibazwa ngo rero nawe umukozi w'Imana niyo bigisha ibitandukanya abantu ngo muvyemere ndagije Imana ari niwe mu minago nawe nyene nta boni ikosa ku mugenzi wa muhehe ngo ahubwo n'akarorero keza yerekanye na twebwe dushobora kubirabira ko ngo kuko abantu nkabo baragwiriye ngo rero mbwiye bati yamirije mu maguru mashya ngo nuko ari abakuru muri iki cyangwa kiriya ibara rishobora kugwa ngo n'akari umukuru kizira kumutuka kizera kumuhanura. Claudine niyo nshuti nawe agira ati mugenzi wa muhehe nta kosa yakoze ngo kuko birumvikana neza ko papa cumba ataneza arondereye abanyarusangi bose ashaka kubacanishamwo ahubwo rero nuhanura muhehe kutamaze aragendera ku kintu cyose ngo nuko akibwiwe n'umurongozi ngo kuko hari igihe usanga ari umurongozi mubi yipfuza kubiba urwanko mu gutandukanya abantu abaciye mu migwi nk'uko mubimenyereye bire ni wa mwanya tubasomera akabazo ku gicemerere gukurikira muhehe niyabandanya afata ko ingorane zose zibaye ziterwa na ziriya mpunzi zishasha nibaza ko iyo nyifato ishobora kuzana iyihe ngaruka ukaba wifuza kwishyura kuri ako kabazo urahawe ikaze rumwe ku butumwa bwawe kuri izi nimero arizo 61 9 9 3 cyangwa 75 88 9 5 eka no kuri uwo wese yifuza ikintu murikire kuri WhatsApp narumwe ku butumwa bwiwe kuri 61 9 9 3 aheze yironkere igikino kundwi kundwi reka rero turamize tubibutsa ko cyari igice cy'50 50 muri gwa rukurikirane rw'igikino murikire kuri murakoze nahuta
cari gikino muri kirukuri muzokoma mwikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misese gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolence
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Tumamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko iyo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41
Radio ya Amerika ibiganiro twa twafitiye kuri iyi saha hanibagarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi muhandanye mudukurikirana mu biganiro byacu